Makungu yatanguye rugendo rwiwe ku munsi wa kane w'indwi muri Afrika. Yashikiye mu gihugu cya Ethiopia ku cicaro c'ubumwe bwa Afrika. Mu nyuma ambasaderi Heiko Maas yaragendeye igihugu cya Tanzania, aho yabonanye n'abategetsi batandukanye. Kuri uyu wa gatanu naho ku mugoroba, ambasaderi Maas urugendo rwiwe yarusozerereye ku cicaro c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarusha. Yatangaje ko intumbero y'ugwo rugendo rwiwe rwa mbere muri Afrika ari gukomeza imigenderanire hagati y'umugabane wa Afrika n'igihugu ciwe c'Ubudagi mu by'intwaro ibereye. Yaragiranye umubonano udasanzwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Liberan Mfumukeko. Mfumukeko yamenyesheje ko ibiganiro vyabo vyashimikiye hanini ku gukomeza ubucuti hamwe no guca hirya no hino imigambi Ubudagi bufasha muri ako karere.
L'Allemagne soutient plusieurs programmes au sein de la communauté, plus particulièrement dans le domaine de la santé.
Atagiye guca Ubudagi kirafasha bikomeye umuryango wacu wa Afrika y'ubuseruko, cyane cyane mu bisata by'amagara y'abantu, indero n'ibindi. Nk'ubu imigambi dufise iri kwirafatwa mu mugongo mu karere iharugwa mu mamiliyoni arenga 120 y'amahera y'amanyaburaya. Kuva mu myaka iheze naho Ubudagi buramaze gufashisha aka karere imigambi y'amahera arenga 290,000,000 y'amanyaburaya. Ahandi ni mu gisata c'uburimyi no kurondera amasoko y'umwimbu canke kubaka amahinguriro yo kuwuhingura. Ubu nawe hari umugambi w'imyaka 5 turiko turasabira imfashanyo, kandi n'ubu twavyibukije umushikiranganje
avec l'Allemagne.
Ikindi umushitsi ava mu Budagi yashimikiye ko n'ubutunzi hamwe no kugwanya ubukene aho igisata c'abikorera utwabo nico kiza imbere.
Depuis maintenant quelques années, il y a une collaboration qui a été établie avec l'association des industries allemandes.
Kuva mu myaka iheze hari gufashanya no kungurana ubwenge twatanguye hagati y'abikorera utwabo bahano mu karere hamwe nabo mu gihugu c'Ubudagi. Haramaze kuba inama zitari nke n'ubuhari yimirije kubera Iberlin mu Budagi nyene. Intumbero nuko amahinguriro yahani wacu yoronka aho ashorera mu Budagi hamwe n'ahagurira ivyankenerwa mu kazi kabo. Eka mbere n'Abadagi baze hano bagure bongere bashinga amahinguriro, gutyo abagwiza tungamva makungu babe benshi mu karere. Ubuzi buboneke kuko murabona ko hari abashomeri benshi mu gwaruka ruri ku rubaheza amashure. Byo tuma n'ubukene bugabanuka mu karere. Ibice birenga 70% vy'imfashanyo mva makungu uwo muryango ukoresha zitangwa n'ico gihugu c'Ubudagi. Ambassadeur Mas yaragendeye n'ibindi bisata mpuzamakungu biri yarusha nk'igisata ca ONI casubiriye sentare ya Cirimanza abakozeho nyabwoko muri 94 mu Rwanda hamwe na sentare ya Afrika ijeje bagateka akazi na muntu. Pierre Clavin Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda bamwe mu badandaza bo mu Bugarama mu karere ka Rusizi bavuga ko bahombeshwa no kuba atasoko ryubatse bafise. Bavuga ko uretse kuba imvura inyagira ibidandaza vyabo, abatanyagirwa nabone ntibaronka ababagurira mu gihe c'imvura. Claude Ganza munyamagana aratubwira ibindi kuri inkuru.
Ubu ngubu none aha turi gucuruza mu mwanya imvura nigwa, twese turajya gushakisha ahantu twugama ku mpande. Rimwe na rimwe ari n'igihe imvura igwa tugataha.
N'umwe mu mazi imyaka itari mike bacururiza ahateganywa ko kubaka isoko rya Bugarama. Ni isoko usanga rishinzemo uduti tw'inturusu twumakaye, tumwe dushinze dutambitse utundi hejuru, ku buryo ku munsi w'isoko abacuruzi bibasaba kwitwaza uduhema batwikiriza ibyo bagurisha kugira ngo imvura itabinyagira cyangwa gutwikira ibyakwangirizwa n'uruzuba rwinshi mu gihe cy'iki. Muri iki gihe cy'imvura nyinshi abenshi bahura n'igihombo gikomeye.
Turahomba cyane nk'ubu ejo bundi amavuta yanjye yaramenetse, kuko ndi kugenda nterura nirukanka amavuta arameneka ndahomba, kandi ibyo ducuruza ni amadeni. Ubwo rero bari kunkaba ngo nimbishyure kubera iki? Kubera ikibazo cy'imvura. Biranyagirwa tugahomba cyane tukajugunya tubindi tukamena. Twari dukwiriye gufashwa rero isoko bakaryuba.
Reba ibiti birashinze, nta kindi kintu. N'abangaba bacururiza aha bose baraza bakamanika amashitingi, nta handi nyine ducururiza nuko nguko hameze.
Aha bacururiza nta n'ubwiherero buhari, ku buryo bigora cyane abahacururiza. Kutagira aho babika ibicuruzwa byabo nabyo biri mu bibatera igihombo, kuko bibasaba amafaranga menshi mu kujyana ibicuruzwa ku isoko no gusubiza mu rugo ibitaguzwe.
Twebwe tubangamiwe n'umwanda, nta mawesi tugira. Ubu umuntu ashaka kujya kwiherera akajya iwe mu rugo, mbega nyine turabangamiye cyane imvura iguye nyine turagenda tukakugama ku mangazini
biratubuza nyine imvura iguye wari kuza kuduhahira ntabakije ko yanga kuza ari kunyagira
rya soko naryo rirabangamye kuko urabona rihuza imipaka ahantu hose nagiye amasoko yaho yose arubatse arasakaye bavamo bagakinga ariko hano ntago bikunda hararangaye imvura iguye usanga ibintu byandavuye cyane
iri soko riri mu birometero 7 n'igice uvuye ku mpaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi no mu birometero bitarenze bibiri uvuye ku mpaka wa Kamanyola uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuze ko rihurirwamo n'abaturage b'ibi bihugu uko ari bitatu. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi bwana Frederic Harerimana avuga ko kubakira isoko biri muri gahunda ariko ko atatanga icyizere ngo ryaba ryuzuye mu gihe kingana iki.
Ariko icyiza ni uko riri muri gahunda yacu, riri muri gahunda y'imyaka 7 ku buryo twatangiye no kugira abafatanyabikorwa tuganira nabo, haraho twatangiye gutanga imishinga kugira ngo turebe ko twabona ubushobozi bwo kubaka rya soko nk'uko tubyifuza. Ariko no mu gihe tutarabona amafaranga yo kubaka isoko ryose muri rusange, ubu tugiye kubaka cross border market. Dufite umushinga wo kubaka cross border market yari ku mupaka, ku buryo abantu mu gihe tutarabona rya soko ryagutse twaba dukoresha cross border market.
Kuva mu mwaka w'2013 leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zigamije kuzamura no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Hakozwe inyigo zo kubaka amasoko agezweho ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu bihana imbibi narwo, amwe muri yo yaruzuye. Iryubatswe ku mupaka muto wa Gisenyi nka petite barriere, Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yavuga ko kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kuzarangirana n'imirimo ya nyuma yo kuryubaka. Ministri Vincent Munyeshyaka:
imirimo rero uko nayibonye nge nabonye bishimishije. Muri raporo bambwiye ko bigeze kuri 95%, ariko mureba ku maso biragaragara yuko ni inyubako nziza. Bigaragara ko mu kuyubaka iriya nzu irakomeye, kandi baritegura yuko iriya nzu bazayiha ministeri mu mpera z'uku kwezi kwa mbere.
Iri soko rifite igice cyo gucururizamo imboga, imyaka itandukanye, ibyumba byo gukonjesha n'ibindi byo kubikamo imyaka itangirika vuba, serivisi z'amabanki na resitora, kimwe n'irerero aho ababyeyi bafite abana bato bajya basiga abana. Ni ibintu Ministri Munyeshyaka avuga ko ari byo kwishimirwa kuko bizakemura ikibazo cyari gifitwe na benshi mu bakoresha uyu mupaka.
Biragaragara rero ko bigiye no gukemura ikibazo twajyaga tubona muri aka karere, aho wabonaga ababyeyi benshi bambuka bakajya muri Kongo bagasiga abana ahantu hadasobanutse. Ariko ni byiza ko muri iri soko bateganyije n'uwo mwanya bagashyira mirerero, akaba ari igikorwa rwose nashimye.
Nubwo yavugaga ko rizaba ryarangiye mu mpera z'ukwezi kwa mbere, bigeze muri uku kwezi kwa gatanu isoko ritarataho cyangwa ngo ritangire gukoreshwa. Mu ngamba za Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda byari byitezwe ko iby'u Rwanda rwohereza hanze bizazamuka ku kigero cya 31% muri uyu mwaka wa 2018 hashingiwe ku masezerano y'ubuhahirane rwari rwarasinyanye n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Imibare itangwa na Minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano yerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ryo soko rigari ry'iby'u Rwanda rwohereza hanze mu bucuruzi buciriritse, kuko yihariye hafi 75%, hagakurikiraho Uganda ku kigero cya 19%, mu gihe ibyo rwohereza mu Burundi na Tanzania byo byagiye bigabanuka cyane kuva mu 2015. Aya masoko yitezweho koroshya no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka cyane cyane ubuciriritse, yagiye arangwa no kudindira ku mpamvu zitagiye zisobanurwa neza. Icyakora abacuruzi bavuga ko aya masoko aramutse yubatswe yabafasha kunoza ubucuruzi bwabo, ndetse bikagabanya akajagari muri ubu bucuruzi bwinjiriza igihugu cy'u Rwanda amafaranga atari make. Claude Ganza, Munyamagana, Irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, kugaragarijwe rya Amerika.
Arakoze Claude Ganza, Munyamagana. Iyi mwana yamwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Inyuma yaho urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi rufatiye ingingo yo guhagarika ibiganiro by'Ijwi rya Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku munsi wa mbere itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu, benshi mu banywanyi b'Ijwi rya Amerika bagize icyo bavuga kuri iyi ngingo. Hari mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa gatandatu baganire na mugenzi wacu Edi Gwema.
Ni sendi wazadi hagi hano ilikira kora na avi jena ligeze kusikiliza hikari na kuhilo problem ya yukwezi kwa kari munga kwezi kufuga yuko mbabazwe nukunu waliko wafungi minu za maradi yo uuna haba geze kukwisu ndo gino mba yigenzo kufuga yuko wafunge ibiganiro vya radio wada Amerika
nago wafunze ibiganiro byacu ibigano byacu bizakomeza, icyo bazafunga ni mirongo tuvugira ho ya FM.
FM, okay. Ni wakoze kunkebura ariko rero nubwo bakoze ivyo bintu ntabwo ari byiza, kuko hari abantu benshi batazosira kuza barazumva badavise uburyo bwo kunomeza barazumva aho bari bafite akaradiyo kwavuga ku ma FM gusa aba bariko barabihomberamo, kandi se irakwiye kujya igakora ku buryo bwayo itirirwa irangirikira hengama ku bintu z'amaradio. Amaradio avuga ukuri igumiya yinziramwe buhoro buhoro yatohozamwe ukuntu iyagiriza ibintu bitari nazo. Ayo maradio niyo mu Burundi nka batwe dusanganwe avuga neza kandi avuga ukuri. Ke munyamakuru wejo zera namushinda ariko akajya gikira higanino cejo yaramubaza n'ibibazo bikamugora kwishura atangize izemezo atangira itariki n'umunsi n'isaha ariko akabitanga byo kwikuzayo ntatangiye nyine neza na neza idoni davuge n'ikintu cyaricyo. Yavuga ibintu byose karavuga intayi karikura yo bukoro buhoro mugo bitumbika nibareke kuguma bafatana na maradio kandi avuga uko ari kandi akongwa n'abanyagihugu bose
geno byita umubabaro udasanzwe dufise hano mu gihugu wacu ibyaraye bibaye umugenzi ahejeje niba bivuze neza n'ukuri sinzi ko kumbure ari intumbero yo gushobora kuzivya bamwe n'abandi ariko mu gihugu tuzi ko kirimo umwidegenzi wo gushobora gushikiriza ivyiyumviro uciye ukavuga uti ahagarika iradiyo abanyagihugu bahora bashikiriza ivyiyumviro burya n'ububangamiye ayo maradiyo kuko ikintu ngire kandi kibwira abategetsi babimenye iradiyo ntabwo ari iy'abamenyeshamakuru nta nubwo kandi ari iy'abarongoye ibinyamakuru cyangwa abashinze amaradiyo ahubwo ni iradiyo ni iy'abanyagihugu igikoresho abanyagihugu bashaka kugira ngo bashobore gushikiriza ibibabakiye kandi iradiyo niyo ifasha abanyagihugu n'abategetsi kugira ngo bashobore kuvugana biciye mu nzira zinyarutse kugira bashobore gushikirwa n'amakuru byoroshye ariko iyo ufashe umunyagihugu ukamupriva gushobora kuronka inkuru yari yifuza kumenya akabona abantu bamutuzutse ko ku bintu atigeze amenya sinzi imbere abategetsi bashakaye ko dushobora kuguma dukurikira igeradiyo y'igihugu gusa tumenyereye ishyikiriza ibintu by'umugambi ishyikiriza ibikorwa byakozwe na leta ariko mwebwe muradudurira ko mukavuga nimba ari ikintu kibi cyagiye kirabana hariya mutarinze kuburaba ngo ni kibi cyangwa ni kibi ariko mugashyikiriza inkuru uko mwifuza abanyagihugu bayimenye mugabo ngenda biranashyikira nkibwira ko ibyo ngingo bazayisubira ko kuko ejo washikirije ibya reportage yaravuze akantu neza ngo ingingo sintabanduka wumva afite akamudadanira ashobora kujya ushobora gushyikira izindi nzego yifuza cyane yuko rero abarongoye iyo radiyo yacu bashobora kugenda agashyika kure kumbure ino radiyo igasubira igasamirana mu gihugu cyacu hanyuma edi hari ibintu binangaje uyu muntu arongoye CNC ku munsi wa kane yari mu isanganiro muri Maison de la Presse hari kiganiro yari yatumiwemo ibuka ariko aratubwira yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru aha mu gihugu iwacu bumeze neza bwifashe neza ariko ibi nabyo biciye biza bitwereka mu by'ukuri uko ibintu byifashe kuko ufashe amaradiyo yari amaze imyaka myinshi asamirana mu gihugu iwacu nk'iyi itaha ugashyiramo BBC arumvise ko na RFI yagabishije rero icyifuzo sinifuza ko iradiyo ihanwa nimba hari amakosa yakozwe arashobora gucisha mu bundi buryo bakayakosora mugabo gufunga iradiyo no kububangamiye umunyagihugu ntububangamiye ujya umenyesha amakuru kubangamiye umunyagihugu nicyo gituma binshikira nibaza nimba ntiyenda yuko hashobora kuba hari iyindi mvo iri inyuma na cyane cyane ko twimirije amatora
nanjye najya ntanga igitekerezo ku iyo ngingo yari ifashwe n'ujya mu gusense urebye ukuntu ubwo rwego rukora n'ingingo rufatira amaradiyo ya mwamwe urabona ko wajya ngo ni nka leta irukoresha wajya ngo ni nk'ubuyobozi buri ku nk'abategetsi bari ku ntwaro bariko kurukoresha kuko hari ibintu byinshi nk'amaradiyo abatangaza abanyagihugu baba bakeneye kumenya ugasanga birimwe birakora ku bategetsi bamwe noneho bagahita bakoresha rwa rwego ugahita rufata ingingo rwo gufunga ayo maradiyo ni ukuri ibyo ni ibintu bibabaje cyane
ndashaka kunenga leta za Afurika nkanenga nk'igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'igituranyi n'abaturanyi n'abantu duhahirana iyo bafashe umwanzuro nk'uriya bigaragaza bya bintu bibiri muri Afurika bitarasobanuka nkatwe nk'abanyafurika rero bitera ikibazo bikanatubabaza ni gute bafata radiyo ikurikiranwa n'abaturage ibihumbi birenga miliyoni z'abatuye Afurika z'abantu bo mu biyaga bigari ukavuga ngo mfashe umwanzuro ngo ngiye gufunga radiyo ngo ntabwo yakoze uko mbishaka nimba hari ibitangazamakuru bigomba gukorera muri Afurika bigomba gukora ku murongo wa leta iri aho ngaho nta bitangazamakuru bikorera muri Afurika bishobora gucukumbura inkuru nk'uko muzicukumbura ndagira ngo mubwize ukuri abaturage tubizera 98% bivugwa ngo rero ntabwo ibintu byari bikwiye yewe urambabajwe n'abaturage b'Abarundi ebyirwema ngira ngo kenshi na kenshi ni kenshi abaturage tubivuga ahari ijwi ry'umuturage rikasa nk'aho rimiriranijwe ntiryumvikane ariko biriya bintu birababaje
nababajwe niyo ngingo kweri zafashe radiyo yacu y'igihugu ya Amerika ubu tuba turaganye indi radiyo tuzasubira kumviza iyo kweri ryambabaje cyane radiyo y'igihugu cy'u Amerika sinzi yuko tuzokwitanga nk'ubutungane tukara ko mwadutunganiriza nk'ino kwa wanu wesho da shawo kwa za Facebook za internet kano hani mubi hivya matuwa nesu za tibi genza guti ukina hara wanu watu watu da shawo kwa shimbuga mwa nyambaga na shaka mdu tumire kwa dedikere wa VOA kumbiza nito odishikiza ngeko mre kweli sizo mkuzoso wa kogumu kwa kweli mia dituja amekana alikuwa na gose na hindi radio na shawo kumbiza tani dituja amekachame BBC.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwo kwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isa 11 n'igice gushika isa 2 zo mu gitondo, mwo twumvira ku mirongo migufi 73,025. 9,685, 9,815, 11,995. Guhera isa 10 gushika isa 2 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera isa 2 gushika isa 4 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio y'u Amerika ubu naho n'umwanya w'ikiganiro intamenwa.
Mwumvili zikikino inamenwa utegurigwa na studio Ijambo ikisata cho kumenyesha makuru chishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Ubwo aho suvuga si hamwe twari kumwe na Prof Bizoza.
Nuko zine bizo mwari mwo. Acho muga. Warakoze kunyesha bayi.
Fofa, reka kuvuga menshi. Kuko ibyo uri kuriyumvira sivyo na gato. Bizoza nta kindi tuvugana atari vy'amashure yanje gusa.
Nashugerageza kumenya nta
kabaro. Oya sindakubeshya. Nazi ko mwenye vishi aliko harina ho mwumvimu wa gusa kakuri kurimu.
Mwono
haka zenye. Oya naone sha kuunchi ile. Kukibzu yuku ranyi umvira ko nakarenga nyo gusa na akini.
Nakarenga nyo karimu. Ujamu kwa wizoza. Tuwazi kwa kunda wa kuhu.
Ndere ga fofa kugira umenye ko ibyo ndakubwira ari byo ushaka ko nogira iki Tewe aho habe uje profe niwe yandondere kibanza cyo kudubura kandi yaranyemere ko azonkurikirana kugira sinzo sure kuyobegwa
Dori
sa
You're not going to be able to get
Gute twashinya kayegute. Ninde akubwiye ko nagiye kwiderera.
Cyowe je kugiye kugira ngo yase kutudiza. Numva ko agiye kubimusaba nyamushinga ntaka kwa.
Nega tureke guhari byo kwishye ndumva kutabyumva. Biherasha baratwe ntitujyamo. Na profe wanyene baje hamwe bagaharira kubana bagize ingorane zo kumenya.
Eh, uremera rero ko wagize ingorane zo kumenya.
Ewe fofana, sinaje ku rusambo rero. Turabonanye ndibandanirije.
Tugira amahoro y'Imana rugira byose. Nagomba ubwa mbere ndabashimire kuko mwama mwadufashije mwadufashe mu mugongo mu ngwane twama twaciyemwo na cyane cyane mu kubura abantu.
Dashayi mbonani. Uje ni Dorina fashi suka ari karaharura ibyatsi. Hey.
Like the mini way papa.
Mwiri we Dori. Ibyo urimo nibikigashe. Uno munsi wiriwe nga.
Yego. Nakubikiye kwishure gatoya, nyuma cyandaza kwa ibyo mba ndakora ha muhira.
None ibyo uri kurakora ni nyoko yakubwiye ngo ubikore.
Ariko papa nawe. Ni mama yari ndakuyimbwira simbona ko bikenewe. Zamuzo zawe ndazimeshe. Ariko hari ishati tarifisi igifungo. Nagize imana ndaronka ico bisanca ndagitera.
Dori.
Sa.
Ubwo uno munsi nti hari ikintu cahindutse.
Papa? Nkuri hari cahindutse. Kuko ndanezerewe gose.
Ico kintu cakunezere gushikaho wibwira gukora ibyo utahorokora n'igihiga Dori.
Nega mutamu ko umuntu avuka meze uno munsi. Siko avuka meze ejo?
Ibyo byose.
Ntabiga no mwishure ko umuntu ataguma meze uko yarameze imisi yose.
Hewe Dori.
Sa?
Hawash, ubwenge bukwanze buza mu nyuma. Wewe ugiye kumenya ibyo wize bamaze kukwirukana.
Cyo papa ntibanyirukanye. Nzobandanya niga kimwe nabandi. Sinakubwiye ko mvuye kwishura.
Ya kumbesha. None aya masaha ko abandi bakiriyo wewe wasohotse mangoke.
Nukuri sinobesha banyirukanye papa.
Ntiwumva ko bakwirukanye nkuko bakwirukanye kuva kera.
Oya ico banyirukanye si kindi. Nuko nabuze ibikoresho by'ishuri.
Dori, uti wabuze ibikoresho by'ishuri. Yemwe ndizeye kutabirondera kuri jewe.
Nonega papa ntabironde kuri wewe no birondera kuri inde
nkabibona wewe dori nugafata ifuno guharura ibyatsi ugafata impuzu zanje ukamesa ukanterera igifungo cyashitse haha emwe nabona ko atari bisanzwe
wewe ntubifate nabi papa jewe no kuri binakoze uno munsi nzobandanya ndabi kandi nishure ntagibagiye
dori bacu umugani mu kirundi ngo umwana murize ntakugwa intozi jewe ibyumbwiye nzobyemera ndabyibarije abarezi banyu
umva rero mutame icyo ndakwankira
nzoje
gushire kubaza kandi ubona uko ngana ntibazocabona kutanyize bagaca bamfata nabi
mwananje Dorine igiti ntikora mu gisho kabiri
yego
aho waduhenda wari uzi ko tutazobimenya
papa geza ngaho undishye ni kuneza yawe kuko arivyo nzobasubiza ni naheza amashuri rero ni wiyumvira uheze umpayo mahera ndandanye ni
naha tayumfise jewe nzokwishikirira abarezi banyu ndababaze ko ivyo uvuga ari byo hanyuma nyenda bahisango ntarengwa yo kuyatanga
basi je kutanyize papa urabaza mama wumvire ko atabize kandi ni wahora yitaba namanama
no gatangaye urumva ugo ruyeri niwe yaruguteguriye
ya uvuga ngo
Dori jewe amafaranga yose azogura ibikoresho by'ishure nzoyahabarezi sinzosubira kuyaha wewe
urayaba mugabo menye papa nkaramuka ngize ingorane bagasubira kumfata nabi nkuko babigize mu mwaka uheze uzomenye ko ari uzoba wansuzuguje
ahubwo ibyo byose wivugisha nkaramuka ndose ayo mafaranga nkayatanga nzokwama ku ishuri mbaze cyane cyane ujya mwigisha bosiko ambariye ko wiga cyangwa utiga nje menye ukuri aho ku
ahubwo akira uchu fati nziri kusubitzi wanyo
ndewe
ayo
mafarango mhae na iki
ruti na iki na yunda
nimuta angwe kumfilizi gichagi kulikira chigi kino inhamenua ufisi chutere la changu gomba kutunganira tuandikiru utumwa mbufi kuri mirongi nizbinari mge ama jana tatu na mirongi nizbina kabiri ama jana chenda na mirongi ni studio ijambira wa senseye na ubutaha
Radio y'u Amerika naho butaha ni naha turangirije ibiganiro byo kuri uyu mugoroba mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro nayo Inosa Kimenyi niwe yadushikirije yari muri studio kudufasha kudutorokaniza bino biganiro mu buhinga bw'ivyuma ibiganiro rero byaha niho birangiriye mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro ibindi biganiro birabandanya ku ijwi rya Amerika